gahimbare
ikaze ni gwanyu murano makuru mu Kirundi tuyera ku ngingo zikurikira umukuru w'igihugu c'u Burundi havuga ko hadatahura abagabo bavuga ko bari mu gahinda anegura ariko abakenyezi bitwara nabi bakarenga n'ibigo akaba yabishikirije igitega mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe hagateka k'umukenyezi munyororo uri hagati y'amezi atatu n'atandatu hamwe n'ihadabu ry'amafaranga angana ibihumbi ijana ni imwe mu bihano sentare inkuru ya Rumonge yaciriye abantu cumi kuri uyu w'imana mu ntahe y'ikibiriraho nayo abanyagihugu bo ku mitumba utanuka Rugenge na Chabiza muri komine Impanda intara ya Bujumbura bidoga ko haheze imyaka itatu batararoswa umuyaga nkuba bari bemerewe kuva mu 2023 ido ni dore mukanya sangwe kazi isanganiro dasubiye kubaha ikaze mukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko adatahura ingene umuntu w'umugabo avuga ko ari mu gahinda yatewe n'umugore wiwe aho nyabona habura gutorera umuti ingorane zose zo mu rugo rwiwe kuko umugabo ari cajejwe ariko kandi aranegura abakenyezi bitwara nabi bakanarenga ibigo abo nabo akabasaba guhinduka akaba yabishikirije igitega mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe hagateka k'umukenyezi nk'uwa mugenzi wacu jeha nibigira
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko adatahura abagabo bavuga ko bari mu gahinda akabona ko rimwe na rimwe ari abagabo badaha agateka abakenyezi babo bakabafata nk'ibikoko
tumaze iminsi twumva abagabo bidodomba ngo abagabo mu gahinda ariko nimwiyumvire umunsi wosanga intare iri kuri dodomba ngo bayigize nyabo umugabo niwe agaba niwe serugo mbwira usaza serugo avuga ko ari mu gahinda ubwo rugo ntigwapfuye kuko akeshaho biva nabagabo bashaka gufata abakenyezi babo nk'uko umenga n'ibikoko batunze umukenyezi n'umuntu
asaba abagabo kuba abagabo nyene mu gutorera umuti ingorane zose z'ukwaduka mu ngo zabo
tora umuti w'ibibazo by'umukenyezi wawe umugabo namenye ko ari wagaba mu rugo namenye ko ibibazo byose ari mu rugo ari wabibazo atawaririra kuvuga ngo wazanye umuntu ngo acagushyira mu gahinda
ariko kandi umukuru w'igihugu aranegura abakenyezi bamwe bamwe bitwara na
ubu abagore barata ingo zabo bakagenda kurondera abandi bagabo kandi ntibaca mu misore
asaba abakenyezi gutunganya neza ingo zabo no kuba intwari
abakenyezi gerageza mukingire ingo zanyu nimwe aba mushaka ko ingo zikingirwa nimwebwe abakenyezi ubwa mbere iyo umukenyezi afata neza urugo genda musome mwe muri bibiliya mu gitabo cy'imigani umukenyezi w'inkerebutse umukenyezi w'umuhizi umugabo ngo umutima wiwe uguma kuri we mugabo uri umugore gito umugabo wiwe umutima wiwe woza kuri wewe gute acaza gusuma handi
mu gihe urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi umupfasoni bamwizere Madrene asaba ko abajeje guhinyanyura itegeko rigenga ingo n'imiryango buri nyarutsa kugira ngo haboneke ingingo iraba ivyo gutorana ibisigi by'abavyeyi mu Burundi umukuru w'igihugu yishyuye ko icyo gikogwa kiriko kiraba kandi kibandanya aho rero yamenyesheje ko ibintu biri mu migenzo y'ikirundi kugira ngo ubihinduke habanza kuba ibiganiro by'abarundi bose ivyo navyo bikaba byara maze gutangura yonge yati ihuriro ry'abakenyezi kugira ngo rihabwe uburyo buruta ubwo risanzwe rihabwa rizobanza kwerekana imigambi rigomba kurangura yaheraheje yavuga ko mu minsi izagiye gutanguzwa inyigisho zingene urugo rwifashe ruba rumeze igitega Jane bigira ku radio isanganire
abakenyezi ngo bategerezwa gufata iya mbere mu guharanira agateka kabo kwiteza imbere no guteza imbere aho baherereye ibyo bivugwa na Lisenze Imana umwe mu banywanyi bishyira hamwe ry'abakenyezi bishinze kwikorera ibyabo muri kino gihe yahimbazwa umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi imicyongo ni kimwe mu bituma umukenyezi w'umurundikazi adatera intambwe ariko ngo umukenyezi w'umurundikazi yaratera intambwe hakazaba ari koko leta ariyo ufata iya mbere kugira amategeko ajanye n'iterambere ry'umukenyezi aje mu ngiro nk'uko yabyanditse kurikira Alice Nizeyimana wo mu ishyirahamwe Afabe kuri mukamugenzi wacu Vesinzi Kobanya
umukenyezi w'umurundikazi ahura n'ibibazo bitandukanye icambere nikijanye no kuronka umutahe aronso umutaha bafise agatahe gatoyi adashobora gushika kure cyane hanyuma umufaso ni w'umurundi kazi nubwo yoba afise ikintu ashobora kugurisha dufate nk'itongo yaguze canke inzu yubatse bisaba yuko arinda gusaburusha umushinga ntahe wiwe hari gihe rero ushobora gusanga afise umushinga ntahe batavyumva kumwe adatahura yuko yogurisha nk'iparcel imwe nimba afise zibiri kugira ngo atanguze umutahe munini cyane ugacu usanga nk'ico kirabaye intambana ikintu kinini cyane ni kuronka hypothèque kuronka ingwati atanga muri bank kugira ngo ashobore kuronka uwo mutahe munini ya hanyuma agire umurudandazwa rukomeye imico nayo ni ikintu gikomeye kuko umupfaso ni w'umurundi kazi ntashobora kuvuga ngo ndavuye kudandaza hanyuma washaka ndagiye muhira ndaravye ivyo muhira ngene vyifashe neza akabona abana ashaka kubitunganya mugi inyuma yawo ntashobora guca avuga ngo ndagiye nko muri restaurant duhuriye n'umuntu ambwira les affaires hanyuma ashobore kwivuriwa imico iraboha ku buryo womengo uwo mufasoni ntafise uruhusha gukuja kurondera ubundi bumenyi hanze afashijwe n'abandi bantu bateye imbere gusumba womengo nimba tashe sambiri z'ijoro womengo yamenje nibaza ko twofashwamo nyene n'ubutegetsi kuko ubutegetsi nibwo bushiraho ingingo ukavuga buti abumo bafasoni babaye ukunuko hanyuma ayo mategeko agaheza kubarihirizwa hanyuma n'abafasoni nabone bagashiramo gushaka kuko abafasoni benshi hari abafasoni bakiri muri kahise nabone biyumvira ngo jewe ndatekanye ndaruye mu nzu ndavyaye abana ubije bintu nyene bisanzwe byo mu nzu tuzi byose byo muri kahise agaca tekana akumva yuko umushinga ntategerezwa gukora byose umufasoni nawe arakeneye kumenya yuko ahari kugira ngo afashe umushinga ntahe wiwe amufashe gutera imbere hanyuma bashobore gushika kwihangiro bihaye kuko ubundi hagumye hakora umugabo wenyene umufasoni akaguma yicaye atekanye nta kinini umuntu ashobora gushika ko mu rugo
Inami sumbi ngimba.
Bamwe banyagihugu bo muri katye Carama impande yaho bita ku Kibasa hashikira amazi y'uruzi gasenyi basaba ko ibyatsi biri muri icyo kibanza byokugwaho kuko ngo biri mu bituma icyo kibasi kinyaruka kuzura higasesera amazi mu mihana basaba kandi ikigo kijejwe inyubako ubuha kubandanya ibikorwa kugira ngo icyo kibanza kigume kikingiwe chamahima yunga yarahishikiye
ugeze aho bita ku ibasin ubona indani ivyatsi harimo urufunzo aha amazi aguma teze hirya ubona abariko bakura mu senyi n'amabuye mu ruzi bituma ngo amazi atarengana neza basigura ko kubaka yo base vyafashije kugira imihana yo hafi ntibangamigwe bamwe mu bahaba basigura ko amazi ubu yagabanutse naho imvurirwa amazi ntaburi inzira kubera ibikorwa byo gukura mu senyi n'amabuye byakoregwa
biraheruka kuba ngaho haruguru hari imvura heruka kugwa rabomoye epfo yaho buhageje gikora muri hereze mu banyagihugu ariko huye kubera atayindi nyishi ingana nka yayindi heruka kugwa irasubirwa amazi tubona agenda bukebuke amanuka Carama yashikiriwe ivyo vyabaye muri gaha bivanye n'imvura kwiguye iyo haguye imvura nyishi ija ari impomoka nk'iyo twumvise iyo ruguru hagize ikibazo cy'abantu batwawe cha musozi wisenyeye muntu zenya muri uru ruzi gasenyi niho abantu bagira ikibazo tugira ikibazo yaho haruguru muri gahahe cyarabashikiye abapapa inkingo zishika nka zitanu n'umuseregura bomoka ubuhaniyo yafashije aciza n'imbahira hatambika kubera bari ntibarahashika bahagazura n'imashini
leta yarafashije iyo batubaka iki kibazo guhera aho ku mabarabara abiri gushika kwa rijya rikurikira mbere gushika ku ikaburimbi nta muhana n'umwe ubuhari leta imaze kubaka iki kibase bivanye n'umurindi amazi yarafise twebwe twaciye tujamo iyi micanga cyangwa amabuye cyangwa amagaraviye biriko biramanuka tukaza turasibura kugira inzu za bene gihugu na bene wacu papa ba mama banyogokuru nabo baze bararaba ingene bokika umusaya
abanyagihugu bavuga kwishiramwe ubuha ngo ririko ryubaka neza kugira ngo amazi azore nk'inzira ntasubire gutera imihana ihegereye bagasaba kwivyo bikorwa bibandanya
nkuko ubuha irikira bandanya ikora n'ubu nibandanya ikora igikorwa cyabo batanguye baheze kuko n'ubu ubuha iri kukiva bijya byatsi keshi dukunda kubikurayo muci y'amazi atanguye kugabanuka uko turafise ibyondo tugenda tugakurayo nabijya byatsi tukaza turabirandura tukabishira hamwe tukabiturira kugira ikibase kigume kimerewe
ikigogo cyo kubaka icyo kibanza cyakirirwamo amazi arungiswe n'uruzi gasenyi amucarama cyatanguye mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2018 bikaba byakozwe mu mugambi wo kurondera inzira amazi y'inzuzi gasenyi na Nyabagere ku buryo bwatanzwe n'ibanki y'isi yose
mu ntara ya Burunga naho mu bijanye n'ubutungane munyororo uri hagati ya mezi ya 3 na 6 hamwe ni hadabwe amafaranga 1000 mu marundi kuri bamwe abandi basubiye gukora icyaha bakazoca bafunga umunyororo w'umwaka hamwe no gutanga indishyi y'akabaro ibihumbi 300 mu marundi agahabwa uwabeshyewe n'ibyo bihano sentare nkuru ya Rumonge ishashe mu rubanza rw'ikibiraho yaciriye abantu 10 bo mu mazone ya Kigwena na Rumonge muri komine Rumonge ntara Burunga ku mugoro wa kuri w'Imana bamwe mu bagiriwe n'icyaha cyo gukwiragiza ibihuha n'impaka bituma abanyagihugu bahungabana no gutyoza abantu abandi bagirwa no kugumuka gukubita umuntu umwe no gutuka gusuzugura abajeje umutekano mu gihe bari mu mirimo yabo bose bari bafashwe kuri wa gatandatu mukaguma kadutse mu nyuma y'ibyo gukwiragiza byo kuroga ibihimba byirondoka n'inkuru twazamugenzo Jean-Pierre Misago
muri abo bantu 10 bashengejwe 5 ni kuvuga umwe yafatiwe muri zone Kigwena na 4 bafatiwe mu gisagara cha Rumonge bagirijwe na parke ya Rumonge gukwiragiza ibihuha bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu no gutyoza umuntu ngo yagutwaye ibintu. 3 baburanye bemera icyaha, 2 badakwiza imyaka 18 baburanishwa mu mwiherero. Umwe muri abo 3 niwe yavuze ko afise ibyabona byiryamushikiye, ariko parke ya Rumonge ibyira sentare kwa amasura adakenewe kuko atoronka ivyemeza by'ivyo uwabataka avuga, byongeye ko n'uwuburana yaburanye yemera icyaha. Abandi 5 bose bafatiwe muri zone Kigwena bagirijwe n'icariho cy'umushikiriza manza wa Repubulika mu Rumonge kugumuka gutyoza inzego gukubita umuntu n'impaka. Nabo baburamye bemera icyaha, icariho cy'umushikiriza manza wa Repubulika mu Rumonge asaba sentare ko yo kwisunga ko baburanye bemera icyaha. Inyuma y'umwiherero wa sentare hisunzwe ingingo z'ijana na 13, 36, 221, 264, 389, 393, 625 mu gace kayo ka kabiri hamwe n'ingingo y'312 mu gitabo kigenga ingene imanza z'ibyaha zitohozwa ziburanishwa zikongera zigacibwa. 5 baragiriwe n'icyaha cyo gukwiragiza ibihuha n'impaka bituma abanyagihugu bahagarika umutima. 3 hongera ko gutyoza umuntu, baciye bacirwa gupfungwa umunyororo uri hagati y'amezi 3 n'amezi 6 no gutanga ihadabu ry'amafaranga ibihumbi 100 umwe ajya mu isanduku rya leta kubakwiza imyaka 18. 2 badakwiza imyaka 18 nabo baciriwe umunyororo w'umwaka mu gihe bosubira gukora icyaha mu mezi 6. Ariko ababyeyi bumwe yagiriye gutyoza umuntu bategetswe guha indishi y'akababaro uwabeshyewe ingana n'ibihumbi 300 amafaranga y'amarundi. Abandi 5 nabo bafatiwe mu Kigwena baragiriwe n'icyaha cyo kugumuka gukubita umuntu n'impaka kuri 2, hiyongera ko gutuka gusuzugura abajejwe umutekano bariko bararangura amabanga bashinzwe kuri bose. Baciriwe umunyororo uri hagati y'amezi 3 na 6 no kuri hadabu ry'amafaranga ibihumbi 100 kuri umwe. Mu kaguma kabereye mu Kigwena hakaba hakomerekeye abantu 3. Igipolisi cyabanje kurasa hejuru ngo bikunde uwari yafashwe n'abanyagihugu atabagwe. Jean-Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Arakoze Jean-Pierre Misago. Nayo abanyagihugu bo ku mitumba ya Butanuka, Rugenge na Cabiza muri komine Mpandi ntara Bujumbura bidoga ko haheze imyaka 3 kuva mu 2023 baremerewe kuronswa umuyaga nkuba, ariko kugeza ubu bakaba batarawuronka. Amapoto niyo yonyine ishyirahamwe ryidezo yacizana n'ubaka baryamye kuri iyo mitumba, byashikijwe n'umuyobozi w'igisata kijejwe umuyaga nkuba mu nama n'abaserukira abandi mu mitumba n'amazone bagiranye na buramotari w'intara ya Bujumbura ku munsi wa 5 ku manda Haloyize Ndayikengurukiye arongo intara ya Bujumbura. Akaba yasiguye ko ishyirahamwe ryidezo riko muri kino gihe rirasubiramwo imihoro ishaje, akaba basaba ko yogerageza aha amatara atarashika ikashikana spesikalitasi kabanyana.
Kumitumba ya Butanuka, Rugenge na Chabiza, abanyagihugu baridoga ko haheze imyaka itatu kuva mu 2023 bemerewe amatara ariko gushika ubu ntayo bararonka. Ibiti bitwara insinga ariyo mapoto niyo yonyene regindezo yaciyizana akaba ariko yononekarira aharyamye kuri iyo mitumba nk'uko Leon Ntishirinzigo umuyobozi w'igisata kijejwe muyagankuba muri komine Mpanda yabishikirije mu nama buramatari w'intara ya Bujumbura yagiranye n'abaserukira abanyagihugu ku mitumba no ku mazone
nakababaro no mwaka ni 2026 kuva muri 2023 iyo migambi yaratangiye uburyo burashika muri regidezo muce mudukurikirana rero mutubarize igituma imyaka itatu ishobora guhera abene gihugu baramenyeshejwe yuko imigambi yabo igiye kuja mu ngiro amapoto uno munsi ugiye kuri iyo mitumba yose usanga ajyanye n'ishamba ibivu inkukura itembera kuri ayo mapoto nibaza yuko mwadufasha kugira ngo kice kiba mu nzira
Aroyisi ndayikenguruki yarongo y'intara ya Bujumbura yasiguye ko muri regidezo bariko barasubiramwo imihora ishaje abanyagihugu ngo borema bagiye kuronswa amatara
Ico nzi ico ngo muri regidezo bariko baragira rehabilitation y'aya marezo do distribution ya umuyaga nkuba gushika ubu igihugu umuyaga nkuba cimbura gikonsoma igice Je ne vais pas dire que je vais dire que je vais dire que je reserve ingana igice cy'uwimbuwe ikibazo ni ikihe niyo réseau de distribution ishaje
umunyamabanga ntaregayezo wa mushikanganje yaratubijeje ko mu ntara ya Bujumbura umwaka bazoyishira imbere muri ibi by'amatara tuzofashanya dufite urabiyuko bo bishitsa
abanyagihugu bo mu makomine ya Mpanda na Bubanza cyane cyane ababa mu Kiyaya bagasaba ko insinga z'amatara regidezo yozira zicisha ku byuma ibiti ariyo mapoto ngo bihenuka kenshi kuko bibora bivuye ku mazi ya amadengereye mu Kiyaya Space Caritas Kabanyana muri komine Mpanda kaziyo yisanganiro
arakoze mugenzi wacu Space Caritas Kabanyana nayo kuja mu mashyirahamwe abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe amakinga gusa gahato bigengwa n'amategeko agenga hayandi mashyirahamwe bivugwa na Emmanuel Nimbona rongo ishyirahamwe ry'abakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu hakoreshejwe amakinga Sotavebu nyuma y'imyidogo ya bamwe mu bakorera muri zone Buterere muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bashigwa muri ayo mashyirahamwe kugahato Emmanuel Nimbona akabahumuriza ko amafaranga bahora batozwa ngo nayo imbuga ko bigiye guhagarikwa hagamagarira nyabuna bakora uwo mwuga kuje bayitabira amanama kugira ngo bamenye ibihavugirwa
buraca kugacana yandi mu nkino
Imigwi 12 yavuye mu ntara zitanu zigize Burundi ngo niyo yitabiriye higanwa Road to Amstelrig rihuza imigwi yabaye ya mbere mu higanwa ryo mu cicaro cya kabiri ryo higanwa rikaba ritunganwa mu ntumbero yo kurondera imigwi ibiri zo kina higanwa ryo mu cicaro cya mbere Clave Hacimana munyamanga mukuru w'ishyirahamwe ry'urukino rw'amaboko basketball mu Burundi yamenyesheje ko iyo migwi 12 kwigabugwa mu mici itatu aho umugumu umwe ukina inkino zitatu ucana yandi inkino mbwizo afije mahivya nengena kumana
amategeko agenga urukino rw'umupira w'amaboko basketball avuga ko ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere iyo rirangiye imigwi ibiri irakoroka mu cicaro ca kabiri aho icayihura n'iyindi yabaye ya mbere mu cicaro ca kabiri mu ihiganwa rya Road to Amstel Basket League ni siguro zitangwa na Claver Hacimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko mu Burundi basketball FEBABU
nkuko amategeko kabitegekanya iyo ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere rirangiye imigwi ibiri ya nyuma irakoroka mu cicaro ca kabiri hanyuma ibiri ya mbere mu cicaro ca kabiri nayo ikaduga mu cicaro ca mbere rusangi rero iyo higanwa rihuza imigwi yabaye ya mbere mu cicaro ca kabiri
uwo munyamabanga mukuru wa FEBABU amenyesha ko hakiri intara 18 kira ntara yaserukirwa n'umugwi umwe muri iryo higanwa ariko kubera indinganizo shasha y'intara zitanu barahinyanyuye gushika habonetse imigwi 12 iserukira izo ntara
intara zikiri 18 iryo higanwa ryitabirwa n'umugwi umwe ku ntara zatunganije ihiganwa ryo mu cicaro ca kabiri ariko kubera indinganizo shasha y'igihugu aho intara zavuye twavuye kuri 18 zikaja kuri 5 kwashye duhinyanyura kugira gitabwe n'imigwi 12
intara ya Bujumbura kabari yaserukiwe n'imigwi myinshi mu gihe izindi ntara zaserukiwe n'imigwi 2
shiramo gy'Bujumbura rikaba ryaserukiwe n'imigwi 4 izindi ntara nazo ziserukirwa n'imigwi 2 ya mbere ku ntara
iyo migwi ikaba yaciye igabugwa mu migwi 3 aho buri mugwi wakinye inkino 3 nyene nkuko Claver Hacimana abandanya abishikiriza
iyo migwi rero yaciye igabugwa mu mapura 3 yakiniye mu bibanza 3 inkino 3 ku mugwi umwe iyo ntambwe ya mbere yatumye yamenyekana imigwi 3 yabaye iya mbere muri puri mwimwe abahinga baradufasha kumenya umugwi wa 4 twita equipe meilleure perdante buhamvya ya migwi 3 kugira ngo ibe 4 hanyuma yitabire ibice 2 vya nyuma yihiganwa ariyo demi finale na finale
iyo migwi 4 ikaba yaciye ihurira mu nkino za nyuma kugira haboneke imigwi 2 ya mbere
iyo migwi rero 4 ariyo Académie des Sports de Gitega, Le Mecha Centre de Formation et Detection des Talents, Urunani B na Dynamo B zaciye zihurira Gitega mu nkino zishira iza nyuma hamwe n'iza nyuma haraheza hamenyekana imigwi 2 ya mbere ariyo Remesha Centre de Formation et Detection des Talents na Académie des Sports y'Igitega.
Umunyamabanga mukuru wa Fibabu ashikiriza ko mu ntumbero kurondera imigwi ikomeye iduga mu cicaro ca mbere imigwi ikoroka irahura niyaduze ivyo bikaba vyemejwe n'inama ya bose y'abagize Fibabu yatunganijwe mu ntango z'uno mwaka
mu mpinyanyoro z'amategeko yemejwe n'inama ya bose yo kwigenekereza rya 31/0 uno mwaka imigwi ikoroka irahura n'imigwi iduga kugira turabe koko haduze imigwi ikomeye gusumba yahora mu cicaro ca mbere
muri bucana yandi y'inkino izokurikira Claver Hacimana azodusigurira ibijanye n'ubushimwe buhabwa imigwi ya mbere azonatuyagira n'intamba myizibonekeza mu ntunganyo y'iryo higanwa rya Lord to Amstel Basket League azonatanga n'ivyumviro kuvyokogwa kugira izo ntamba myizitoregwe umuti
arakoze jama hivya ningenda kumana akaba aringa hacye dusezera no makuru ndabashimira mwebwe mwese mwiko muri yakurikira mugira ibihe byiza
Lydie Gahimbare